VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 2 y'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Abantu benshi barahagaritse imiti kubera icyo kiza cy'inzara. Ubirabye n'ujya mutu bwabo wonyine kuwufata utafunguye umuti w'ingupfu.
Uyo n'umunyagihugu umukorera bushake avuga ku miti yo gufufahaza ikiza cya sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru ihagarikwa y'abahoze ari abasirikari turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu Burundi igipolisi cyazindutse gufata abakukuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi kuko bari bafite amakuru yuko bari bagifise ibikoresho bya gisirikare. Mugenzi wacu Oriana Itangishaka avuganye mu kanya na Eloge Wirikaneza amuha idonido y'inkuru. Tubatega amatwi. Nkuko muvyumvise iyo ntabwo ari ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye na Eloge Wirikaneza, ahubwo ni inkuru yerekeye indwara ya sida mu Kirundo. Reka rero nkuko tugiye kubibabwira, mu Burundi mu ntara ya Kirundo, cyane cyane mu ntara ya Kirundo, ishyirahamwe NSS ryitaho abagendana mugira wa sida ya himbaje kuri uyu munsi wa gatanu umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ikiza cya sida. Kubera inzara, bamwe mu bari ku miti yo gupfufaza umugera wa sida bavuga ko bayifata nabi. Imvo rero bikaba biva cyane cyane ko bafata iyo miti mu gihe batagira icyo bafungura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Imbyino z'abanywanyi b'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa sida hari uno munsi mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu gisata cy'iryo shyirahamwe mu ntara ya Kirundo. Muri iyo ntara, ishyirahamwe INSS rifise abanywanyi barenga igihumbi rikurikirana. Yamara mu birori by'uno munsi habonetse igitigiri kiri munsi yabo igihumbi. Bamwe mu bavyitavye baravuga igituma.
Hariho n'abantu benshi bari guteza kuza ku munsi mukuru, ntibaje ku munsi mukuru kubera inzara byase ko bashika ngaha.
Njyewe nturuka muri komine Busoni, aho izuba ryaratwakiye cyane, ntitubaye agahomera bunwe. Njye no kuryashike ngaha byabaye bya bindi byo kwitanga nyine. Ndafise abandi twari turi kumwe mugana nabo byase ko bashika ngaha kubwa inzara.
Bamwe mu bari ku miti yo gupfufahaza bavuga ko bishika bagasiba gufata imiti kubera ibamerera nabi batafunguye.
Ubu hariho umuntu atakifata umuti nk'imisi nk'itatu igahera nta muntu afashe umuti cyangwa ukamara ibisatu atacubiye imisi itatu yari ihetse urumva ingufu cyatihera undi muti ukorana niko wafunguye utafunguye unyoje ucuguzunguriye acumerwa nabi.
Niyo gufata umuti ataco wariye urazungurikwa wagenda kujya mu kamengo uryamye mu kinoko bikanka yuko no kuvyuka vyuka wahaguruka ukazungurikwa ukaza urabona ibikeze ni mu maso. Twe twasaba ko hari ico bodufasha kubera inzara iratugera mi hari gihe nyene ubona ko hamaze nk'iminsi birutariye ca wemera ukareka kubunwa nyene kubera nawo wokwica.
Ivyo biremezwa n'abakorera bushake babakurikirana buri munsi ku mitumba.
Abantu benshi barahagaritse imiti kubera ico kiza c'inzara. Ubirabye n'ujya mutu bwabo wonyene kuwufata utafunguye bikwiriye n'umuti no vuga w'ingupfu mu mubiri umaze kuwufata uratuma ugira ibintu by'ibizi. Hari abantu usanga baca bagira ibintu by'ibizunguzungu mu rwego by'ibizunguzungu niba biva ku uwo muti cyane cyane biba biva mu gufungura nabi.
Mu myaka iheze abagendana umugera wa sida bahora baronswa ifungurwa ziva mu ishyirahamwe mpuzamakungu PAM. Izo mfungurwa zahabwa abageze gufata imiti. Uno munsi uwo mugambi warahagaze. Evariste Mukurarinda aserukira ishyirahamwe INSS mu gisata cyaryo cyo mu Kirundo.
Yari programme ya PAM, hanyuma PAM kabicisha mu ONG yakoranga MC, hanyuma bagaca bafungurira abantu bagendana umugera wa SIDA. Ukuvuga rero umugambi wari waratanguye uragera ikiringo gejeje ko nkuko byari byanditse, hanyuma urahagarara.
Naho bitoroshye, muganga Nitera Magiyome atwara ikigo cya INSS cyo mu Kirundo asaba abagwayi kwihatira ku miti.
Turabahanura tukaba impanuro yuko bigoye inzara urumva ashonje yuko yogerageza yafata uwo muti rimwe turabacishyizamo inyigisho renforcement d'observance bakabasubiriramo neza ingene batari kubafata umuti ingene abasoda bacu basubira bakagabanuka cyo bita charge line nayo gaciduga kazotuma mu misi bisaba rero nabo bisaba ko tukaduhindurira imiti tukabakura kuri premier line tubashaka kuri deuxième line mugabo ingorane zicyaziha abantu bafite charge line detectable bari kuri deuxième line cyo bita troisième line hari mu Burundi kiragoye cyo gituma rero tugerageza tukabwira yuko bogerageza bafata imiti neza kuko hariho urugero twebwe mu Burundi tutoshobora kuronka nk'uko turonka iyindi miti yindi dufise.
Ingorane ziri mu banywanyi ba INSS ziri no mu runani rw'abagendana umugera wa SIDA RPP plus. Claver Nkunzimana serukira iryo shyirahamwe mu ntara ya Kirundo asaba nyabuna abagira neza kongera gufashisha imfungurwa abagendana umugera wa SIDA.
Rero turafise ikibazo ka turafise n'ubwoba ko amagara yabagendana umugera wa SIDA bariko bararonka kubera kwitanga ko baganga kubera kwitanga kukuronka kwa leta n'imiti gufufa hanze uzusanga reka rasubira inyuma kubera ko ibyo bifungurwa bafungura bya misi yose. Twatera akamuriro ko huboneka nk'uko reka ashyira ingufu muri vore clinique kuboshyira muri vore nutritionnelle
mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tugaruke kuri ya nkuru ivuga ko mu Burundi igipolisi cyazindutse gufata abakukuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi kuko bari bafite amakuru yuko bari bafite ibikoresho bya gisirikare. Mugenzi wacu Oriana itangishaka nk'uko twabibabwiye aje kuvugana mu Kanyana Eloge Wirikaneza amuha idonido iyi nkuru tubatega amatwi.
Abakukuruke bose uko ari batatu bari bafite amapete ya colonel, umwe akaba ariwe yahora ari mu gipolisi cy'u Burundi, babiri nabo bahora mu gisirikare cy'u Burundi. Bose bari bafatiwe rero muri zone ya Kinindo, komine ya Muha, mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Nkuko twabwiwe nabo mu miryango yabo tuhageze, bavuze ko abaje kubasaka mbere babwiye ko ari abo mu iperereza. Bamwe bari bambaye impuzu z'igipolisi, abandi nabo bambaye impuzu zisanzwe za gisivile. Ariko imiryango yatubwiye ati ukuntu baje mu mutekano ntangere, ata muntu barya urwara, atawe bakoma, batubwira gusa ati tubereke mu byumba basake. Bamaze gusaka rero izo ngo z'aho bakukuruke b'intwaza ngabo mu gisirikare cya kera, bakaba bahasanze zimwe mu mpuzu abasirikare b'intwaza ngabo bambara ku minsi mikuru cyangwa bagiye ku mananza nko guhamba abantu cyo bita grande tenue, aho bongera bahasanga ahandi naho nk'impuzu zashaje zo myaka ngo ya 90 bari bagiye gusubiza igihe basubiza ibikoresho bya gisirikare. Hari n'ahandi rero basanze mu rugo ya nkofero yo kwikingira mu ntambara bita kaske, barahasanga na jire ya indi yo kwikingira insasu. Aho basanze ibyo batumenyesheje mu muryango yuko nyene byo yabigumijeho abikuye mu gihugu cya Somalia, muziko ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Mu nyuma rero batubwiye ko igipolisi cyabajyanye kibabwira ko bagiye gusinya, gusa umuperezida yabwiye ati mwaje gusinya igituma mutunze ibi bintu atariko nk'iyi mpuzu ya grande tende mwacyemerewe kuyitunga nk'intwaza ngabo, atariko nta wemerewe gutunga irenga imwe, muraheza mudusinyire hanyuma mugaruke. Ariko rero siko byagenze, bahavuye bagumizwa mu iperereza ry'u Burundi gushika ubu ku mugoroba. Mu kanya gaheze aha tuvugana aha ntagiye kuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ambariye ati abantu barara barekuwe. Haheze umwanya muto cyane mu miryango abo twavuganye nabo baca barantelefona bati bararekuwe, turahejeje kuvugana, ubu rero barekuwe baridegenza.
Ayandi makuru dufise y'abasirikare basanzwe bafashwe kubera amatohoza y'abashatse kugandagura umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe, abasirikare bobo vyifashe gute ko mwavuganye n'umupolisi aho ku gipolisi hari amakuru muri bamwashe kuronka?
Ego meyoriane muri indwi kuva ku munsi wa gatatu haravuzwe abasirikare bafashwe b'intwazangabo, mbere abantu benshi bakavuga ko amakuru yagiye atangwa bakavuga ko baba bari hagati ya 4 na 8 ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumenyesheje yuko aba basirikare bafunzwe intwazangabo ari zitatu, ni ukuvuga muri iyo dosiye abakoloneli babiri n'umukapitene umwe. Avuga ko amazina yabo yashyikirijwe n'umwe mu bafashwe, bari bafashwe mbere, kuko imbere yuko kijya gitero kiba mu gipolisi cyavuze yuko hari ibindi bitero bibiri byari byageragejwe ariko biburizwamo. Ubu rero mu gipolisi bavuga ko muri bajya bafashwe imbere umukaporale ariwe yavuze amazina y'aba bayizi ntwazangabo zitatu zifunzwe, nazo nyine yo zifungiwe mu iperereza ry'u Burundi mu matohoza y'abashatse kugandagura uri Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa president Nkurunziza. Nabo niho bafungiwe uhande yaba ariko igipolisi cyatumenyesheje kandi ko hari indi ntwazangabo imwe ifite rya capitaine ifungiwe nayo nyene mu iperereza, ariko uyu ntari muri dosiye afunzwe yagizwa ko yafatanywe iwe muhiriwe inkoho zirenze iz'igihugu cyamuhaye, no kuvuga iz'igisirikare cy'u Burundi cyamuhaye. Mbere amakuru yavuzwe yuko yoba ngo yariko arazigurisha. Iruhande yiwe kandi hari n'undi muntu yahoze mu gipolisi afungiwe mu iperereza ry'u Burundi, no kuvuga rero izi ntwazangabo nizo z'iperereza ry'u Burundi muri iki gihe muri amadosiye atandukanye.
Urakoze Eloge Wirika neza kuri izi nkuru ubandanye uzidushikiriza mu buryo burambuye mu mwanya uri imbere, turumva ko ari nkuru zigiye kubandanya. Urakoze cyane gose.
Urakoze nawe Oriane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubonaho n'umwanya ikiganiro muri kira ukuri.
Urikirukuri. Mama Alice. Mama Alice.
Sa.
Nibiki kukubitiye muri atelier ugacugara kufite uyu muntu?
Eh?
Yewe. Wa mutayere si hari?
Yewe.
Eh.
Ishavu numva.
Eh? Nibiki.
Imana yaremye abatayere.
Eh.
Sindamenye yari yo vreme. Bajya abantu nubundi bwoko. Ibaze nawe impuzu namuhaye haheze indwi zibiri zose nsanze ari hakitabura seigneur
ariko nawe urakunda ibigushavuza
no
sanze ibitsi kubera impuzu sanze batarashora
ariko gapapalisi kuri handevu yari yampaye nari narengeje ku iminsi ibiri uribaza je nk'ubu numva nosubirayo nkayimwaka nkapfuma ndayijyana handi vreme mese pa possible
anakombura igumize kuri uwo mutayire nyine yamaze kuyitabura no wundi yoyishira yobwira nk'uyo nyine
ariko vrema naramuhaye byose na avance akangirira ibintu nk'ibi
none reka ndakubaze iyo mpuzu niyo wagira wambara ubunyene uyu munsi
umvuwo nawe wo rubanza twimirije ntaguzi ni kanzu nzokwambara kuri mariage ya Thierry na Maritza
Arika bakore gabasha.
Papa ari suru kura twenga vraiment ni shavu numva.
None.
Eh?
Kwasiga yindwizi biri zose.
Eh?
Eh? Iyo kanzu nazo araheza kwishona.
Eka shaguvyina. Eh? Ngo hava mara mara mburi ico nambara.
Ariko vraiment. Ijya garderobe yawe yozo yimpuzo. None uzotinda buri ico wambara bikenze gute?
Eh, kubera iki nambara izo ntateguye? Eh? Kandi wese nzige numetse? Urubanza gwakira umengo nta nuko rushuhiye
none ndarushuhire gute
ukuri urubanza
ndaruzi
sha shandaze
urubanza ndaruzi kandi naragwiteguriye yego
waragwiteguriye gute ko waruke kuri hasari ya reception nkaba ntarigira nsuya nuko kukubona uruvuga nta nivya mariage ucisha mu kanwa
none ibindi washaka ko mvuga nibiki benego ntibariko bararutegura ibindi so kwishyira mu kibanza cy'iteka nkavuga ijambo
none ko wumva uzohicara wambaye iki ko ntarigira numva uvuga ibyerekeye impuzu uzokwambara
uzohicara nambaye iki none ewe none kare wahora ubona ngenda gusa yego
no
urazitegura nawe none ntiziri hajya mu kabati
sa papa Alice aho ushaka kuvuga ko uzokwambara zijya costume wahora nabo bose bazi
None ingora ni rihe?
Mm.
Sikasi mpuzo.
Oh ya vrema. Oya. Utegerezwa kugura costume zibiri. Imuzo kwambara muri dot. N'iyindi yo kuri mariage. Ugomba kutumara amazi. Oya, vraiment nta kumara amazi umuhungu wacu.
Asha, kujya amafaranga atabagora kurondera. Murazi kuyonona.
Oya, nta kumara amazi umwana ngaho.
Jewe giti. Mfata amafaranga yanje. Nabiri yakuya
Seigneur
uranyumva nsesagure data wanje ngo ndikongura mahuzu ngo mahuzu mashasha kwa mariage ya Thierry na Mariza kirazira
emwe ndumiwe papa Alice aho nuko nyene
uko nyene
ugira uvuga ko ata costume nshasha uzogura
Jira shakan shimere kipe yose kuko mwatoye neza.
Yego vrema.
Ni wewe nyene. Ni wewe nyene wari ukwiye kuba kapitene wiye kipe.
Ntawundi ntawundi.
Je biro byo kwiorganiza. Jewe ntavyo nzi kuko ntavyo nigeze nkora. Ndabasabye no kuri mutoro wundi. Nuko ndabasabye.
Amatoro yaheze. Masho muhunga meze gute. We nugushira intayishize nta kindi. Amatoro yaheze bro.
Tuvuga ko shobana nibi.
Ngo yitongora no kuri sida babeshe.
Ubwa mbere hoho. Urazi kuvya football. Ubaye mugiye kirekire usumba abandi
sumurambe mu kazi none
indigisigaye nigiki nuko dutegeka
aho wakini mu kira
tugamburuka
reka share kare
sibiga yewe
uwo numunezero sha aranezerewe sha
ngo basi ndabashimiye ko mwanyizeye mu kantora mugabo nagomba ndabasabe nanjye ikintu kimwe basi tuve nga dutoye uko yashanye ico gikorwa
ahubwo rero wowe nyene witorere ubona yo gufasha muri twebwe Mahungu tumvikane. Uwatora wese aravyemera.
Yego vraiment nta kibazo.
Umugani wa Yuda atwonzo osomazo bari ubonye. Ndagonza kwewe kuboko. Nacaza.
Wanacha.
Ingosha. Ingonga wewe. Jero bashaka kwari wewe uzofasha kurongora ekipe. Kandi navuze ko atawanga.
Mbe kumenya nti byumva. Yewe, erika kapiteni yavuze ni wewe
nyene. Gaso. Bya kweri ni je butoye ngo nzagufashe.
Ishi tumbe.
Ya brema je. Na je sinda bitawo.
Uyu musegonde.
Na je sinda bitawo.
Uyu munota.
Isa.
Uyu munota. Uku kwete. Uyu baka. Ubaye icababa cajewe gasore.
Gaso ndataraye cyane kweri kuko urazije ko tutigera duhuza twamatiko turaharira gihe cyose
rashije ndagira ngo ubukene ratahuye kare byarangura gutandukanya neza ya bose
oya ni
ngese ndiko mvugira abo turi kumwe gusa
suko
aho shaka
ubu ndaratahuye
ubu rero warabonye ko kudahuza mu byumviro bitobera intamba bya ahubwo bibafasha
maze kumwumviriza nasanze na wenyene afite ibyumvire kandi byo dufasha twese
Negashe. Aho twazungurukiye muri risoko. Aha byakweri urabona amasahani ugura.
Eka sha dutembere. Turabe ibyo babizinduze. Ha? Ubwo urabona amahera turiko turakoresha ingena ngana.
Ariko. Aho twaciye hose, je nabonye ibiciro bisa n'ibingana. Difference y'igihumbi cyangwa y'ibihumbi bibiri. Je sinzi byatari frem.
N'icyo gihumbi uwo gitora mu barabara. Ha?
Ariko ariko bashe tuzunguruka isoko yose kubera igihumbi kimwe oya vraiment oya oya
genda basi ndavyikurana nimba wumvurushe basi genda
oya 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 basi ntacho reka tuzunguruke data wanje ubi impore emi
turabize sahani hewe izo tudushugwe Mbega ivyiza. Ya muraberanye ndakanezerwa.
Yo. Uyu musazi wavunda usavahe.
Aya rero. Mana kunumira ngo sinzoze kubugira ibwanyu je karakara. Wo babesha. Asha. Ari dira shakarakara. Ego shane. Bebe tuhitaye na kinyota mutana. Yo, basha. Mbe murabizi. Ubugeni bwanyu buraheza giye yo. Umwami w'inyenyeri yabimbariye.
Ewe shakaraka.
Yuu. None kabage. Chewe, nagomba nitange. Mbendi sabira kazi.
Akazi ya waki gakaraka.
Ni muneri joteka washa. Muhundire nzobarerera umwana ndababera umuyaya.
Karaka. Twa tutaragira nubugeni. Wowe mbaragira ko twiyumvira kongera umuyaya.
Abunda bazisha. Awusanga mwahejeje kera. Aho ngombira ko ta kintu murashirayo. Aya no kwete vuga no kuri.
Nene kakaraka. Aho katikuye wowe gashowe. Tutabesha.
Akuru ni koshoboye rero igaje burya muvyo nanonoso ibyo birimo ibintu byo kurera abana
urazi none ubwo tuzokaguha banza utubwire ubwo buhinga bwawe
izara ndagiye je wa mugenda kurera uyu mwana nkoresha ubuhinga nize apana musanga bapfa gukwegera ko bakirwa baratunuza abana baba tamika ibyo kujya kungu Yesu uko Jewe, umviriza honyine kugira umwana afungure. Ndabanza nkamuha karorero. Ndamwarura ivyo kujya. Nzobanza kubijya ku nk'igice cyavyo. Imbere ko ndamugaburira. Era kandi ko mutwenga. None umwana yofungura gute wowe uri umuyaya utabanje kumwereka karorero. Ibyo nibishoboka.
None ubiriye. Wumva uzobuka umugaburira.
Uya kujya na karorero. None hakabijyana umutima mubi bakabimutsindagira ku nguvu mu kanwa. Niyo vuma rya bike mugaka bakabijyana umutima mwiza. Niyo umbero yanjye. Cyane nkaba abantu usanga baguma barira umwanya wose bakanga gusinzira. Ujya uca umusukirikira uri cinzoga ukamuramiza. Bashuraje ukizuko. Muko sinzira acagora mutagira deni cyane muhinga
kana kana shawo muti wa amenye
aje ndumuhinga
besha mukimbizi nta nagahombi wogira ngo duce kunyoga cyupa jere nka ndumba ndiko ndahwira abahungu
ehwe fode na we bura buhoro Jo vinyo ti fashie. Chanda ikana mi ani toka. I got you get up.
Na we shau nukule. Ijo taiwa uri sone. Uye kanga vira kumba. Je we ni yumba.
Imbi tara we shana chohi. Pasha te kutu imbo. Imbi sambaza kura kuri shanti. Aho boko mzima yako tu kuri shupa.
Jale kale kale.
Imbi vitu na we.
Ah tibi.
Ari kufrema no.
Oya na chole katwi hagane mumbizi hazobaheza yego kabisa mbebasha iyo ntabona ujya buhungu umujya bwo ngo pase kija kibanda ciwe nokuri kose zidopfuye dosa kazi
sha ujya muhunga afise umutima mwiza kwera
oya ireke je no busi data
ha muzosore kuzura vuka shaho ngo banyabwo ngo nabagesera
sha bwa bundi bose
naho ntubonye
oya bwa bundi bose ngirasi babi
harya mwibaza ko ari urukundo
none niki
kare
sha najewe numva nguma nkepo
kibye
nokuri
cha asoni umuntu yaguhaya akazi kebye ibiki
abanyabugo mwebwe murababarikwa
hatari
mukindi giharuro
bikabije mwebwe mumitsi
kuti
oya umuntu agukorera icitsa aho gushima utangure kurondera ibibaho bitari
akarenga abanyabugo biwabo gashahu akaza kwiyumvira twebwe abanyarusange
nokuri kare 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 kasigaho barahende bandi akobereye muri byo buhungiro umuntu barigeze batwitaho
umubwiye
uwo sanga na batari babishobora none hawe gabitwe no gusaba igihumbi hanyuma ukakibura no cha mvuga nguri mubi
nuko bavugira bavugire gose mega niwe bene wanyu
oya sikaho
kare
hasoni
ati soni
Uya je wenda nk'umuntu arenganya abandi kandi ku bintu by'ubusabusa gusa eh ariko gafunde buki yashaka n'iyari kugaha umunyabugo wiwabo ugira ngo hari tegeko yari afise cyo kugaha we gafunde
sha ego nivyo akazera kampani mugabo no sindahebura ko atake ndikintu no kuri cajijije inyuma
hehe sha ubanza ushima icize yagukoreye na ivyo vyinyegeje inyuma uzobirindira ubibure
hemwe Ehe bashuje muntu.
Umu oyo oye.
Eh ute mukabo winyuma yambaye ikoti yirabura. Eh
sha.
Ute muntu kumengo ni mucuzi. Eh ni wenyene.
Eh ko mwishwa nje ni mucuzi.
Mbe bashe yaje gukora iki nibugo.
Aya aya. Sha. Ikabutura yanje yarononi kahinda. Nika bashanzo. Zohora nambara iki ngiye gukina gapi.
Urazimeshe chondo.
Hey, vite wa huu.
Ashe ni sawa kweli.
Hey, ahu ni sawa.
Ashe tuwe ni sawa.
Ego.
Kiyore nuhunda moza.
Mahoro guaga. Naini bagi.
Mahoro. Rega zanu guaga chonda hatu kwa kugende.
Zari vyo kweli. Ashe. Mahoro kandabarabi rudutebe.
Oya natu kwebge ni duteba.
Hey.
Rumba rirosha chondo. Wagari, elake neko mufuga na kanuga toya.
Hiko na angora?
Angora. Elake neko mufuga na. Pra deja mugisa anzuge. Ibyabaye urabizi byarashitse iberera yaga rwaga rero yari yumviriye asanga yarakosheje yashaka rero agusaba ikigongo umubabarire
jewe ntangorane nubundi jewe nifuza ko twumvikana
aho rera hore chondo urakoze kumbabarire narabonye ko nakoze amakosa pe unkundi nashaka ko twosubira tukaba bagenze nka kera
kose nibyo byiza
jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera
zikava mu nzira kweri
tugasubira kwiyumvikanira abasha none rero ko nsavye ikigongo jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera tugasubira kwiyumvikanira sino reka kukikugirira
oyaho nibyo byiza kweri
chondo kya kintu nigikimuhungu
hehe Jina kimi mbona?
Ukiwe nyega kwaka. Hali kini mbona?
Mewa ashamu menze gute. Na kini mbona kifuki jivjasa inyuma yenzo.
Oi, raba niza nuni.
Mugani wawe? Bika, begi vizyo 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 ninde ya vishit zinga.
Ninde ya ndavi charichu. Yoo. Hewe, ili nini kika chondo. Mbehe mga hungu mweni ngo. Chondo, chondo.
Ingo? Eh? Ingo?
Kamba ying.
Ifite vyo nibikiga mana yanje yemwe yemwe.
Yampaye
ninde yashize ngaho ga yemwe.
Bwa bunisha uri muri zankoze zikibizi mazi mizi hungamye umutekano.
Eh, mwishwanje je bivyo bintu
hafi yonzi. Ninde mwishwanje chondo.
Nuko singe ni inkoya
yashize. Eh, nakubonyesha. Hewe, ugomba udufatirwe nk'ibicoco. Eh, yaguru tsereri shiraza ngahino. Ngahi ruhande inzu yawe.
Ahubwo nubugesera. Ega kora
natwe. Subugeserwa numugeserwa.
Akwe bwahava dufatisha avuge ko twari kumwe.
Mukaja murambeshe ramumbeshe abasha kumbe. Hari uri inkozi kibicondo. Ubu nta nuyinyutse. Eh urafashwe
kwimana je wivyo bintu.
Hagere ke mana. Zana ya telefone duhamagara brigadier Toto. Benka no marako twese abarenga ashobora kudukwegera karambare. Reka duhamagare police.
Oya abasha. Nukuri ni mumbabarire nimuhamagara abapolisi
serawe
ahubwo vuga warugiye gutera
cyo bintu ntabyunzi nukuri ko
warugiye kwicande vuga warugiye kwicande ndabasabye basha nimunshore ngo nje kuvundira mu munyura atacu nakoze yego sharwa
umbiriza rero je wingira ndakweke ko nari umuhimbira shengeza bene wabo icyo noguhanu genda wirukange mu gisagara bisigure mutamagi
giti
urabe ko ari cyo yogufasha muhungu ahandi ho turagukara
Ikibazo twa twabajije uheruka kwagira duti kubona John ashigikira icyumviro cy'ubya wundi mukinyi kandi ari wenyene yamugwanya ntabe kapitene mwumva byumvikana wa mbere agize cyabivuga ko ni Jonathan wo kuri Lycée de la Paix y'imurayi mu giheta yishuye agira ati kuba John yarashigikira icyumviro cy'ubya wundi mukinyi kandi yari yamugwanije ntabe kapitene ngo byerekana ko atahura abandi kandi adashaka gukora icyabona kitonezereza bose Jonathan ati John ndamushigikiye ngo kandi yaba twese twubahirizanya Na wote ingorano wundi Emnene niyo kindi wo mukayanza umutumba kijyama ati John yiyumviriye neza cyane kuko atashatse kumviriza bamwe akabona ko ahubwo ategezwe kumviriza bose mbere nabo badahuje ibyumviro barimo kubwa Hakizimana Claverio mu rusaka nawe ngo John arashobora gushigikira ibyumviro byujya wundi mukinyi ngo kuko yoba yumvise ko naho batabihuriza ko kumbure nabo nyene ibyo avuga bifite ishingiro Anise na Karuta Imana wimbuye nawe ati John yagize neza cyane ngo kuko kenshi usanga abantu bashaka gushira imbere byumviro by'umugwi bavamo gusa icyumviro cyose kivuye ko batavuga rumwe ugasanga bihutira kukigwanya
Anshuti mwese mu kundi radio y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya rero bigarukinga tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu inga bw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabifurije namwe rero mwaduteza amatwi umugoroba mwiza mugire amahoro mu banyu no mu byanyu.